Hii ni Radio Hijui ya Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2010 FM 104.3 mushobora no kudukwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mwiriwe neza nshuti mwese na mwakunzi b'iradio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro murisanga mu kiganiro cy'umunsi rero turagaruka ku kibazo nkoramutima cy'igitoro kigiteye isebe mu Burundi. Umutumire wacu ari mu bantu bakurikiranye hafi ibera mu Burundi, araje rero kuca hirya no hino zimwe mu ngaruka mbi zikena ry'igitoro ku buzima bwa misi yose mu Burundi. Ingaruka rero ziryo kena ry'igitoro ntizikiri agaseseshwara muri idandazwa ibinyobwa hamwe n'ibindi byose byaraduze, maze ugasanga bantaho nikora ntiborohigwa. Mu kiganiro umushikanje w'intwaro hagati mu Burundi yatanze Martin n'interetse ari kumwe n'abandi bavugizi ba leta, yarashize ahabona bimwe mu bibazo avuga ko bituma ubwo bukene buboneka. Hari abantu bashira igitoro mu modoka bakaja kukigurisha ku mafaranga menshi. Ikindi yavuze nuko ni imodoka nyinshi mu muryango, aho usanga hari imodoka zitatu bishobora gutuma igitoro kidakwira. Yamara hari n'abavuga ko ubukene bw'amafaranga mvamahanga y'agaciro bushobora kuba bufitemwo uruhara. Mu kiganiro cy'umunsi rero turi kumwe n'umushyanahe Gabriel Rusiri arongoye ishyirahamwe Olcom, arakurikirana hafi ibibazo bitandukanye birimo kugwanya ruswa mu Burundi eka n'ibindi bibazo bikomakomeye. Mwaramutse neza Gabriel Rusiri.
Mwaramutse neza Nkundikije. Mwakoze udutumira, ndabaramukije kandi aramukije n'abari ko baradukurikirana nabo tuza gusangira ikiyago bose.
Murakoze kwa mwitavye Ijwi ry'Amerika. Nashaka rero tuvuge kuri ico kibazo muri iki gihe tuvuga na mushyana Gabriel Rufyiri, ibintu byifashe gute ku byereke igitoro.
Ubwa mbere imbere ko ndababwira ingene byifashe, reka tubanze tuvuge ukungene ibi bintu byagiye biraza biza buke buke. Ibi bintu byatanguye mu mwa mu ntango z'umwaka w'2022 2022, aho mu ndwi imwe igitoro caboneka, mu yindi ndwi kikabura, iyindi ndwi kikaboneka gutyo. Hate bariho haragera igihe byavuye bihagarara gose. Ubu rero mwa kino kiringo tubabwira yuko hari abantu uno munsi basa nuko batagirayo bakira nayo bamira, hanyuma ubuzima bujyanye n'iby'ubutunzi busa n'ubwahagaze mu ijambo rimwe rave economique est presque arrêté. Ikindi nacyo nuko twovuga ko ibintu d'ordre social, ibintu bijyanye n'iby'imibano, imanza abantu bakora n'ibyo bintu, uburiyumvira hageze urubanza ukaganyiriza ukabura. Hama kigira gatatu cy'ikibazo
nuko ibintu by'ibifungurwa bijya binza kunguzo bivaruguru byaduze nk'inshuro gatashaye kane gacaye gatanu kubera kuvyunguruza kuburyo iri tiro ninusu jama gendu uburikeze hagati mu 335 murumva ko ivyo bintu ari ibintu by'ukuri biteye ikibazo hanyuma ikintu gitangaje mu bintu byose usanga isoko ya magendo ubu uyisigaye ikomeye cyane gusumba mbere n'amasoko yo kubitoro yego nibyo harabagenda kugikura ikongo wumva benshi bagenda inyamitanga bagenda he bakakizana mugabo hari kibazo by'ukuri leta igomba gutorera umuti hakirikare kuko twe turetse ko abantu basigaye bameze nk'abantu bagwaye mu mutwe kubera bategereye bakira no baronka amafaranga bigoranye no kuyaronka bagaca muri gihe bayagura umva biragoye ibintu by'ibitoro mugabo niti sinzi ko twovuga imvo zituma ibyo bishika
dufatanye imbere yuko tuja kuri izo mvo mushyana ya Gabriel Rusiri na chaka mutubwire cyane cyane mwavuze ko mwakwirikiranye ico kibazo catanguye mu 2022 icyabitumye niki ico gihe
ni ibintu cyabitumye ni kibazo cy'amafaranga y'agaciro amadovize ibintu by'amadovize amafaranga y'agaciro mva makungu cyane cyane amadolari nico niyo mvo ya mbere nyamukuru ituma turi makino gihe na bino bihe iyo ni ya mbere imvo ya kabiri za ni imvo yo kudakorera ku mugaragaro urumva mbere hari ibintu bya monopole aho usanga amasoko ahabwa umwe cyangwa aba ege ibyo bisa n'ibyagabanutse mugabo nuno munsi kubera icyo kibazo cy'amadovize biragoye cyane icyo ni cya kabiri cya gatatu nuko ibintu by'ibitoro kenshi usanga harimo abantu bari muri leta kwezi batwe turi babwira muri leta ibyo kudanaza batabihebye jewe ndabona ko tuzoguma dufite ikibazo gikomeye cyane
kubyerekeye
gatatu imvo ya kane tubona ikomeye nimvijanye n'ibintu bya fraude ibintu byo kurondera guca mu kinywari abantu baca mu kinywari kandi bavuguka menshi ikintu rero kubera ibintu byo kudahana urabona ko ari ibintu bigoye cyane mu by'ukuri
mwavuze ikintu cya mbere mwibaza ko cyo wagituma ubukene bw'ibitoro hama amadovize ni kuki yatanguye kubura mu 2022 kera yaraboneka
nibaza ko imvo sinovuga ngo kubera iki gihe byatanguye niyumvira ko ahubwo habaye ingaruka mbi niho zatanguye kwibonekeza n'ahandi yarabura akabura mugabo leta ikiyungunganya mugabo hamaze kujyamo abafrodere benshi hanyuma ni ukuvuga bagiyashisha ku ruhande hanyuma hakaca hajyamo n'ukunge nari make isoko ryo mu kinyonge ryaciye ritera imbere rwose rimaze gutera imbere murumva neza yuko ariho nayo ashobora gusohoka ntagende kurangura ibintu byarabonetse aho cya yigarukira kuri marché noir ku isoko mu kinyonge ibyo n'abatwara barabivuga urumva rero imvune nyinshi cyane mbwa imvune nyamukuru twe tubona nuko aya mafaranga y'agaciro Kenya agaca kurikirwa n'ibintu byo gucisha ku ruhande aho usanga nayatanzwe na kurangura ibintu mu by'uko atagenda kurangura ibintu
imbere yuko tuja ku kibazo cerekeye kudakorera ku mugaragaro nkuko mwabivuze nashaka ndabaze Burundi ubu nta bidandazwa bishogwa hanze byaba bituma amadolari aboneka unovuga ikawa hariho n'ubutare ivyo bintu ntibigikora
oya ahubwo reka kugira ngo ico kibazo ndacishure muri rusangi tuvuge inzira amafaranga y'agaciro azana namwo inzira amafaranga y'agaciro azana namwo zika kuri zine canke zitanu inzira ya mbere niyo mujye kuvuga ijanye n'amafaranga y'agaciro ibijanye n'ibintu dushorera mu mahanga ubu no munsi ibintu dushorera mu mahanga turavize no kwita amastatistiki biharuro dushora ibintu bigera ku 20% y'ibyo dukenera ni ukuvuga 80% ibyo dukenera nta ntitubishora dushora 20% des exportations par rapport aux importations ibyo rero murumva yuko icyo ari kibazo hanyuma ikibazo gica kijyana n'icyo nyine n'ibyo dushorera hanze dufate ubutare nk'inzahabu nibindi dufate nk'ikawa icyayi usanga amafaranga atagaruka mu gihugu ntara patrimoine de devise iba ibyo rero n'ibibazo bihari bikomeye ngaha cyane mugabo ngiye ku icyo kibazo nyine cyo dushobora hanze umwimbo waragabanutse gose ku buryo wavuye ku 80% ukabugeze ku 75% nko kwikawa. Murumva rero ko icyo kibazo gikomeye. Iyo ni nzira ya mbere y'amafaranga y'agaciro kuvye dushorera hanze. Ikindi ni kijyanye n'abantu bazana imitahe. Ni ukuvuga les investissements directs étrangers. Ibyo nabyo ne bisa n'ibyagabanutse nta bantu bazana imitahe cyane kubera imvo zijyanye n'iz'intwari bereye governance.
Icyo kibazo turakigaruka.
Ikindi nacyo n'abantu bafasha bamwe bita cooperation development. Ubu biriko biraduga gato kuko mu mwaka wa 2020 twari ku mamiliyari y'amarundi y'amajana atatu mugabo kuturi kuri 700 miliyari amamiliyari n'amajana 7 y'amafaranga y'amarundi urumva uyahinduye mu madovize ucugabura na gatatu.
Ibyo bibazo byose
ingena ngana ni ukuvuga ni nk'amamiliyoni dufate nk'amajana atandatu niyo tufise muri budget ya leta kuri bijya bita cooperation development donc les appris projet hakaba rero n'abaturiste n'abarundi baba mu mahanga baza ngaha nabo hari amafaranga bazana ubu rero abarundi bariko baraza mugabo urumva bo iyo baje baca bari mati ya marché noir ya soko yo mu kinywabi rero
izo ngaruka zose
turisti nzira nyinshi cyane z'amafaranga mugabe izo nzira zose zisa no zifite intamba mu mwakino kiringo
yego me tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi ya Amerika turi kumwe na Elise Mbonigaba muraho Elise muratwumva ndumva telefone ya Elise itameze neza reka dufate Tite Sinzoba Tohana murakomeye
turashimye Imana nimeze mute namwe
turakomeye tumeze neza muri hehe ga Tite
turi Bujumbura kumutanga turi kumutangana
ni byiza cyane rwose turi ko tuvuga ku kibazo nkora mutima cy'ubukene bw'ibitaro mu Burundi murafite ikibazo murafite icyimbiro turi kumwe n'umushya ntahe Gabriel Rufyiri duva ku ijambo
mu bisanzwe kibazo cy'igitoro gushika ibisage sa n'icyananiranye kandi ngiye kuraba ko tuza twumva amapromese cyane ibintu bigiye gutora umuti mugabo ugasanga byanse navuga yuko ababijejwe sinzi uko boba babona inyishu ariko ikibazo cy'igitoro vema chance kabisa
murakoze Tite Sinzoba Tohana mu kigana he Gabriel Ofiri kankuko Tite bivuze basa nabihebuye abarundi benshi bari hebuye akaba atemera nuko umwizero utangwa uzoteba ukagira icyo ushitsego ivyo bintu mu bivuga kwiki
Allo mabisanzwe ku bijyanye n'umwizero utangwa ahubwo twategerezwa kubanza kumenya impamvu carabuze burundu mbega n'iyihe ingorane yabiteye ku bwa mbere caza neza ntihagire nta nawe wamenye yuko igitoro cae ikiyiza mbere wanashaka ibyo kumenya iby'ibitoro tugiye kubimenya bucabuze ntabarazi uko bigenda mbega ubwa mbere uko caza byagenze gute kugira bihagarare inyinshi ubugire ngaho utaramenya aho gwaye ntumenya n'ingene wivuza
murakoze Tite reka icyo kibazo cyawe tubanze tugihe umushyira ntaye Gabriel Rufyiri
mumbabarire sinakurikiye hari akantu kankiyemo gato
afite impungenge Tite avuze ko naho kenshi na kenshi baronka amakuru y'ukwizeza abarundi ko icyo kibazo kisova mu nzira ntabona ko ibyo bizoteba bigashika ikindi naco yavuze n'ikibazo mwari mwashikirije mbere aho we bavuga ati nyabuna kumukumenya ingwara no kugira uvura ingwara no kumenya icyayiteye akaba avuga ko akeneye kumenya impamvu ukuntu byagenda kera ukuntu ibitoro byaboneka ubu bita kiboneka
nibyo ubwa mbere reka mpere ku icyo cya nyuma jewe nubabwira yuko imvo nyamukuru kuko nabivuze ni zibiri jewe mbona imvo nyamukuru zibiri imvo ya mbere ni imvo y'umwina y'umunoho y'indandende y'abantu bamwe bagomba gutamirira amatama yose bavuga bati twa dushake abandi bose bashaka ibure mugabo tubeho twoye nyene iyo ngorane make no gihugira hari awusanga abantu bamwe bamwe basha ubibonera no ku mastation aho umuntu akubwira ati jewe abiwanje baronke nanje ndonke mugabo abandi bose bashake babure iyo ngorane iyo mwine yo kwikunda birenze niyo mbona je iri make no gihugu cacu iyo rero ni ngorane ikomeye cyane ita hariho abantu nkubo ariko baratunga bitagira uko bingana kubera ubukene bw'ibitoro mugabo abanyagihugu benshi bakaba uko baragogwa ibyo rero leta kugira ngo bikore nuko bihagarika nuko igomba gukorekiza ikintu bita ikagwiza ibintu hanyuma abo bantu bagomba kuza baratuma batoba ibintu kubera inyungu zabo leta ibahagarika ibabuze icyo ni cya mbere ikigira kabiri kwiki ababajije ati bagomba batanga umwizero atari ko ngari tuzi umwizero ingene uzoboneka n'ukuri murabibona umwizero wonyene watanzwe n'umukuru w'igihugu yavuze yuko igitoro kiriko kiraza mugabo rya jambo ry'umukuru w'igihugu ni jambo politique rya ni jambo politique hari hakenewe rero nk'umuvugizi wiwe hari hakenewe nk'abavugira ubushikiranganji buraba iby'ibitoro ubushikiranganji buraziga cya leta n'abandi bagaca bagerageza gutomora neza iriya mesaje mu kugira yashatse kuvuga mugabo kugeza none munsi abantu baguma barimbira kugira ngo baronke inyishu yumvikana n'ubu ntiturayironka rero jewe niyumvira yuko n'ukuri n'ababesha abantu bageze aho usanga abantu bagenda ku mastation bafise amasandugu bavuga ngo bafisemo abantu bapfuye kugira ngo bareke kubona igitoro murumva hano tugeze kwe jewe nibaza yuko muri leta bakwiye kuraba bagatanga ijambo ryumvikana bakavuga ingene ibintu bimeze cyane cyane akarondegwa inyishu twe twatanze inyishu zitari nke mugabo urumva nituzire tukozi kwesha tazikorerako
mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose
cyane cyane mu bintu by'igihugu cyane cyane mu by'ubutunzi
mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose mushya ntahe rufyiri ikivuga ko hariho batuweho twenyine abantu bikunda abo bantu uruhagwabo n'uruhe ikintu bakora gituma ibyo bitoro bihura niki
uruharagwabo nuko rutubonetse usanga bagomba kutwikubikira bonyine ubibonera ku mastation urumva ubabwiye uti nibagabure batware litiro 200 10 kugira ngo abantu bose bakwigwe akubwira ati oya ntibishoboka akumva yuko yoneze kwa ruko rwose byose wenyine bugiye ni ngorane nabisubiye ni ngorane y'umwina ingorane y'umunoho ingorane y'indandende umuntu avuga atari jewe byose bishake bipfe n'ukuri bugisha n'ikibazo iyo uri imbere y'abandi ngubutwara abandi hoho urumva kugira n'ikibazo gikomeye cyane jewe nibaza ko abo bantu batabanje guhabwa ikibanza cyabo kinyaza ko bizogora mugabo nibandi bazobaye ikibanza
muri ko muravuga musa nuko abo bantu babazwi ni kuki abarundi babatunga gato
ntibaboneka erega baraza
ni kuki kushiko kuri mwebwe abo bantu badashengezwa
bashengezwa heno nande twebwe turababiona tukabivuga erega societe y'u Burundi ya ingene dusigaye tumeze ubirabira no mwibarabara ahe mwibarabara urumva ni kibazo mbona kiri general kimaze kuba rusangi aho usanga nabo batwara amamodoka bari mwibarabara bagira itongo n'abamaguru atamuntu afite imodoka yemera kubisa umuntu w'amaguru ukabona ko umutima wo kwikunda urenze urumva wewe wabitoye neza wavuze ngo batubeho twenyine abo bantu batuho twenyene je muna bari ko baragwira cyane mugabo ndiko ndavuga nti iyo bamaze gushika mu bantu batwara abandi muno gice kinari kibazo
tubiyutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Frederic Sapongo muri aha murakomeye Frederic matwumva
neza
turakomeye muri hega Frederic
nakoze ni Frederic Sapongo ibereza mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga
alo
duga ku ijambo
ego ndimo ndavuga ni nk'uko mwabivuze icyo nse cyangwa cyangwa cyo itoro kirangayikishije si mu Burundi gusa n'ahandi hose ku isi uba wumva bagize icyo kibazo usanga ari ibintu birangayikishije kuko icyo kigeze mu cyangwa iterambere turimo birasaba ko abantu bakora transport bava mu rugo ugiye mu kazi ushobora kujya kwa muganga ushobora kujya guhaha ubuze cyose cyane transport kandi transport yose yakozwe n'ibintu biva ibyo rero sinzi cyane mu Burundi yo kuri ikibazo gikorwa kugira ngo umuhanga mu madukingiriye abe yasubira ese ko tubona muri East Africa nta handi byaba bindi bivuze ngo tuve ko gishobora gukora ikibazo rusange cyane n'ikibazo cyihariye n'igihugu kimwe murakoze
Murakoze Frederic Salpongo mushyandahe Gabriel Ushiri ikibazo cy'ibitoro Frederic Salpongo avuga ko ari ikibazo gishobora kuba kiri no mu bindi bihugu akabavuga kandi ko icyo kibazo gifite n'ingaruka ku kwiyunguruza mbega ku byerekeye kwiyunguruza n'ibikintu mwacishije ko gatoyi muri iki gihe ibyo bitoro bikenye hariho ubundi buryo bwotuma ibintu byoroha kurusha guha gusubira guha uburenganzira amapikipiki mu gisagara amakinga kugwiza hari ibintu byakorwa mu rugo rwego
ahubwo ikibazo kiri ngaho nyene kuko abantu ibyo kujya ku kazi ubu uyu muntu ageze ku kazi araganya ageze ukava ko akaganya hanyuma murabona n'ibibazo bihari bya ya ndwara bavuga ko atamuntu yegerana n'uwundi ibyo ni kibazo kindi gikomeye hanyuma leta murazi ko yanabisonze ikikuraho amakinga ikuraho amamoto mu gisagara nta muntu akijyaho afise moto jewe rero mu bisanzwe rero tutahura ibintu turimo mu ijambo rimwe tutahura ibintu turimo kwera tutahura na gatoya
ku bwanyu kugira ngo ibintu byorohe kurusha mwavuze ibibazo birihe jure banyagihugu ibibazo by'amadovize ariko hari ikintu nka leta yokora muri iki gihe mu maguru masha kugira ngo abantu baruhuke gatoyi cyane cyane ku byerekeye nk'abo batwara abantu kwa muganga kwiyunguruza byaduze abantu batakija kuramukanya ruguru nk'uko bahora ikintu leta yokora muri iki gihe nk'igihe mushyane Gabriel Rufi
mu bisanzwe leta ikintu yokora ni ibintu byinshi cyane leta yokora mugabo reka mvuge bikeyi mu byo nibaza kandi tugomba kuvugana nabo mugabo ukareberwaho bitsira ubwa mbere twebwe twari twasabye yuko leta yofata ideni kuko igihugu ni kibi cyane twari twasabye ko leta yofata ideni n'imiburiburi by'amamiliyoni amajana atanu y'amadolari kugira ngo ishobore kuronka ibintu bya ngombwa bya nkenerwa dufate nk'imiti hanyuma ibiby'ibitoro ibijyanye n'ifumbire n'ibindi igafata iryo deni tugaca twihanka amezi atandatu mu mezi atandatu tugaca tuba turiko turarondera izindi nzira zotuma igihugu kironka aho kisahiriza mugabo urabivuga ukabona mu by'ukuri muri leta umengo ntibabyumva iyo ni inzira ya mbere inzira ya kabiri y'ikintu tubona twokora nuko ibyo bidakuza kwifata ideni irashobora kugenda kuraba ibintu ifise ikaguza ikigo bita rotroke kuko cyagiye bagira gufatira Uburundi yambarwa muri 1996 Uburundi bwaraguze ikawa igitoro kandi bigakunda ubu rero twifuza neza yuko twebwe twogira twokora ibishoboka byose kugira ngo n'imiburiburi ibyo dufise tubiguze ibyo dukenera hanze kugira ngo bishoboke kuko nabivuze ni question de volonté politique iyo volonté politique ihari nta kidashoboka mbwa iyo volonté politique ibuze byose bica bigorana kuko nk'ubu urabye ukungene ubu itike yo kwiyunguruza yaraduze inshuro kane gatanu ibitoro namwumvise ko iri itike ibihumbi bine kuri pomp igugwa mu kinywabi inshuro kane gatanu naho nabwira uyibone kandi ugaca usanga irimo nk'ubucafu niyayishyiza kuri kimodoka urumva rero tuba tubona yuko mu by'ukuri leta yarikwiye gukora ibishoboka cyane kandi byihuta kugira ngo turabe ko bino bibazo twabivamo kandi birashoboka je ndemera ko bino bibazo naho turi muri byo bishoboka ko bihera mugabo birasaba yuko bamwe n'abandi bitanga cyane cyane abantu bitwa ko bari muri canke bayegereye bagomba kwikubitira ibintu byose
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Olivier Irakoze muri aho Olivier muherereye he
neza na neza mpagaze
Ego me turiko tuvuga ku vyerekeye ubukene bw'ibitaro mu Burundi, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Cyumvira nashaka guterera. Nako ni kibazo murantunga. Ano?
Duga ku ijambo turakumva.
Nako ni kibazo, nashaka kubaza nti tugerera nije muri bino bihe turimo. Nabyo twari twitwa uko twari dufise twari muri ambargo. Ni icyo gihe twari muri ambargo ntitwigeze tugira ibibazo nk'ibi. Nyamara ubu tutari muri ambargo nini tukongera tukagira ibibazo biteye ubwoba muri iki gihe birengeye kugira ibibazo turi muri ambargo. Ikibazo cyanjye ni iki, habuze iki kugira ibyo bibazo tubivemo ko mbona ingingo zose cyane atakintu na kimwe kibuze kugira ibyo bibazo tubivemo.
Murakoze Olivier, irakoze ikibazo gihambaye cyane rwose. Ati twagize Burundi bwagize kuja mu bihano ikama kungara bifatira ibihano aragufatira ibihano, ariko ntitwigeze tugira aho dushitse. Ubu vyagenze gute, habuze iki mushyana Gabriel ufite?
Jewe nibaza ko ikintu kibuze ari shaka, nicyo kintu kibuze cyane by'ukuri, kuko twebwe natwe tudakora, turi mu Burundi, turi mu gihugu, turavugana na bamwe n'abandi mu batwara igihugu kugira ngo turenge ibibazo twobivamo. Mugabo ugatanga n'ibyokogwa, mugabo kwenda kubwiye wa mutima w'ukwikunda w'abantu bamwe bamwe bavuga bati twebwe twenyene abandi bose bashake bapfe. Jewe nicyo kibazo mbona kihari. Ibyo rero bidahagaze ngo abantu bari imbere y'abandi bumve yuko hari wa mwungere aragiye intama. Ibyo bintu jewe mbona ko bikigoye cyane. Ikintu tuza n'uyu mutima wo kurondera gutunganya ibintu utunganiriza benshi, nicyo kibazo mbona kihari.
Ku bwanyu ikintu cyo bagituma leta idahana bamwe mwavuga ko bazwi ikabikunda ikabakunda inda zabo ari bo bari kubatuma n'ibyo bintu bimera uko bimeze igitaro kikabura, ku bwanyu abo bantu bamaze guhanwa canke ntibahanwa canke leta ntibakora?
Je mbona umengo basunze ingufu leta kweri? Je ndiko ndabiraba mbona umengo abo bantu basunze ingufu leta kuko urabona ko bakora ibintu. None abo bantu wari umuntu uzi ko ari umusuma gisuma kombyo, aje mu rubanza sosiyali ugasanga niwe yicara imbere, agiye mu isengero ugaca usanga niwe bahima intebe y'imbere. None mwe bijya niwumva yuko igihugu kiba kiriho kiragera ahantu habi? Biragoye kuko twe turatubibona ko uyo muntu ari gisuma kombi ari kibandi. Mugabo kubera je n'imodoka nziza, kubera je twese tumuzi ko ari gisuma. Mugabo urumva ugacuzaga mu isengero niwe wicara imbere, ugacusanga mu rubanza niwe wicara imbere, ugacusanga muri leta niwe batumira mwibi na biriya, ugacusanga niwe batanga amakotisasiyo menshi ahanahariya. Urumva asa nuko yaraguze abantu bose. Ega niwo byugariye, niwo bigoreye makino gihugu n'ukuri.
Mwavuze ikindi kibazo gihambaye cy'ishaka, aho mushaka kuvuga iki? Leta yo izafise ishaka ryo gukemura ibyo bibazo byose?
Urumva ishaka twaba turibonera mu bikogwa, ntitubibonera mu majambo. Kuko nk'ubu ndakubwije ukuri, nta gihugu gishobora kumara imyaka hafi itatu kitagira igitoro ngo leta igire amahoro. Ibyo ntibishoboka. Nicyo gituma je mvuga ko ishaka naho ryo bari hari ryo bari ryo ku munwa, mugabo mu bikogwa twe tubona ko umengo hari ikibazo.
Zimwe mu ngingo mwifuza ko zofatwa kugira ngo abo bantu bikunda eka abantu bose bafise uruhara canke eka nubwo bukene bw'amadovize nabwo nyene bushobora guhera ibintu bimeze nk'inyishu mwushikiriza nk'ibi?
Ubwa mbere ni uko abantu bari imbere y'abandi bakora akazi ko gutunganiriza abantu atataravye inyungu zabo. Icyo nicyo kintu twe tubona cya mbere. Uyo mutima wo gutunganiriza abantu benshi ndabakaruro nk'igitoro kije, aho tusanga bavuga bati twebwe daboro tubanze turonke, hanyuma abana bacu, abagore bacu, abagabo bacu, inshuti zacu, abo tuzinanye, abo dusangira inzoga mu kabare, ugashya usanga ibyo nibyo bihari. Utunganiriza abantu ukajya mu bintu nk'ibyo, ndakubwije ukuri uba wamaze kunanirwa. Icyo ni kimwe, kuko ibintu bibaye bike bigakeha bikaboneka yuko byagiye mu rutonde n'ukuri n'ubutungane, nta kibuza abantu batari kenguruka. Icyo ni cya mbere. Ikigira kabiri, urumva ahubwo ko rugusabikanya tuka tuba tuhari ukugira kabiri nuko abantu bari mbere y'abandi abo bantu babara abantu byukuri bagize kimwe bita enquête de moralité enquête de moralité no kuvuga kubanza gutoza kwa abantu biteguriye kwitangira abandi igihe n'ugeze wabigoranye iyo enquête de moralité sinibaza kwiba kewe mbona umenga umuntu kumuha ikibazo no kumuha igiti nuko aba yarinse mu mugambi kuko cyane kuriya ukabona ko byukuri kumengo niyo kriteri yonyine igomba gukora nuko rero hakwiye kuba enquête de moralité abantu baza gutunganiriza abandi kabara abantu bayiteguriye kwiheba kuneza ya benshi icyo ni cya kabiri cya gatatu nuko ibintu byose bikorwa mu muco ibintu byose bikavugwa bigakorwa mu muco kewe mbona rero ibyo bintu bikorwa mu muco ari kibazo gikomeye cyane kuko urabona amasoko rimwe na rimwe hari byatangwa ukutariko mbese bigatangwa n'umukinnyi wabo nagiye n'ubimenya ibyo rero murumva ko ari ingorane mugabo tukifuza yuko leta yokoresha mu muco amapere d'offre bayagize abantu bakabimenya bakamenya uwo bahaye isoko ari kicaye kiriya nibyo by'ibitoro ko batanga amasoko mugabo ntibasange bahaye amasoko abantu by'ukuri badashobora no kubizana nk'ubu uya twumvise ngo ibitoro bigira bikwize amezi iminsi itari mike i Dar es Salaam bakubwira ngo n'amakamyo yaragiye kubizana mugabo bakubwira ngo hari byagoranye ukakumurondera ibyo bintu ibyo ari byo ukarondera ikabura ugaca usanga rero hari ingorane by'ukuri zidasanzwe zijyanye n'ibintu byo kwikunda iyo ngorane rero yo kwikunda no kudahana kudahana ibyaha ibyo bintu natwe ni ikibazo gikomeye cyane
musa n'abavuga mushyira na Gabriele
ikigira kane rero gikomeye ni ukudwiza umwimbu kugwiza umwimbu w'ibintu dushora mu makungu umwimbu ugwiziye bizofasha ikigira gatanu ni uko bamwe badufashanya bamwe dufashanya nabone leta bigiramo ingufu ikigira gatandatu ni ukuvuga muri cooperation development ikigira gatandatu ni uko abantu bashingwa amabanga bari abantu hejuru y'enquête de moralité yuko hari abantu babishoboye bafite na capacité intellectuelle yo gukora ibintu neza ku buryo n'abantu bose babishima abarundi batabahari bakarundira n'abantu hanze babutwitariza expert international bakaza bagafasha kuko n'ibihugu kera byara mu Burundi bwarabikoze kuri bagaza kandi byarageze neza
mukanya
nibaza yuko ibikorwa tuba turabivuga kugira ngo bikore ubwa bikagora nicyo kugarukana amafaranga rero y'agaciro rapatriement de devise kugira ngo amafaranga ubwa mbere ari mu gihugu atunganywe neza nayo tugomba kuza naze kandi byose biwe mu muco ku buryo bugaragara
murashikirije ibibazo bitari bike mushyira nahe Gabriel Rufyiri turabigaruka ko birimo gutanga amasoko mu muco ariko imbere yaho reka duhijambo Emmanuel Kwizera muraho Emmanuel
aro
muri hega Emmanuel
ane mu Kirundo
ni byiza cyane rwose muratwumva neza ijwi rya Amerika
ego turabumva ku murongo
ni byiza cyane rwose murase kibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku kene igitoro mu Burundi
je kwica kibazo cy'ibitoro hello
duga kwijambo turakumva
kwiye kibazo cy'ibitoro ahantu mbone ibintu birimo birapfira nuko usanga ababijejwe muri iki gihugu baca bashaka kubigira ibyabo muri ico gihe rero ikintu ukigize icawe uca usanga ibirimo urakora harimo ibica bipfa nubu nk'akarorero ugasanga isoko urimwo urayiha umuntu uwo mubivanye nuko muzi niwe abanje kurondera urabereye rema yuko uwo muntu abishoboye ico gihe rero iyo usanze uwo muntu atabishoboye murategereza inyungu izoboneka ikabura ikindi gikurikira ko no kubura amafaranga y'agaciro biri no mu bintu bituma tuguma tugira ingaruka zo kubona ibyo bintu dukura hanze tudashobora kubironga kubera yuko kugira ngo bikunde nuko tubanza kugwiza ibyo dushorera hanze hanyuma ibyo dushorera hanze bikaduha amafaranga y'agaciro ya amafaranga y'agaciro nayo ntashikire mu mipfuko ya bamwe ahubwo agashikira mu bikorwa bya leta hama leta ikabikoresha ikayakoresha ibyo ibone igihugu gikeneye muri ico gihe je ndabona mengo zotora inzira. Murakoze
Emmanuel Kwizera mushyantahe Gabriel Rufyiri. Emmanuel ashikije ikibazo nari nzi ko tugaruka ko namwebwe mwavuze cy'umuco yavuze yabo babaha amabanga abantu batabishoboye iyo muvuze ko amasoko atatangwa mu muco ibintu mu wabwiko murashikiriza ni
oya nuko usanga nk'isokura y'umuntu barayo umuntu bagacakubwira ngo uyo muntu ngo byatse kwazana igitoro umugabo cyahe ngo amakamyo yaza bamuhaye isoko ukarondera igituma none kugira ngo bamuhe isoko uyo muntu baba babanje kuraba capacity yiwe ubushobozi afise ugashusanga bivye n'ingorane umugabo ikintu cy'akamwana wa mama mpinga yanje ibyo bintu twese tuzako bihagarara ikindi nacyo ni uguhamabanga abantu babishoboye sibyo tusaba tuvuga mugabo nabivuze kenshi usanga umuntu bamuhamabanga kubera ari mu mugambwe uyu cyangwa uriya cyangwa afise ingufu cyangwa ziriya mugabo by'ukuri byabwo bitare critère objectif ibintu fatigwa ko by'ukuri ije ntibirabwe kenshi nibyo ubona
icyo kibazo cyotorega umuti buteya kama umuti ya leta ni nkakaye
oya biroroshye cyane ubwa mbere dufatire kuri ikintu cy'uguha cyo gutanga amasoko mu bitari mu muco ugira amapere d'offre international ukagira ukagira amahamagara yuguruye kandi mpuzamakungu abantu bose bakabihiganwa hanyuma amakriteri akaba objectif bibaye ngombwa bakagira rukuru ku mazu yigenga kuko na byo birashoboka bimwe bitare kabine prive kugira ngo babafashe gutanga amasoko mugabo birabyo urabona yuko by'ukuri ibyo bintu bibagora cyane hanyuma byo gutanga akazi nabyo ni ugutanga akazi karonka abadashoboye ibyo rero mu gakino gihugu ni ukuri n'ahantu hake cyane bakora ibibazo ibyo biraboneka cyane ko mu ngorane nyamukuru dufise nibyo bintu by'uko abantu bari mu bibanza ubona ko bari mu bibanza badaba badashoboye baba badakwiye hariho n'abantu mengo bari muri leta mengo bajeje gusabota leta umengo bajeje gusabota leta n'ukuri
icyo ni ikibazo
nk'ubu reka ndagwakaro gasanzwe hari inama narimwo mu kanya imbere yuko ntagura kintu kiganiro abantu bo muri leta bamwe twari gutaka guhitangura saa cenda mugabo hagira saa cenda n'inusu batarasenze umuntu umwe telefonye acavuga ngo mbona ni iminota 30 ngo twacere ngo ni myinshi ari umuntu akomeye cyane muri leta ushobora kwibaza umuntu nk'uyu inama yategereje iminota 30 agace kubwira yuko iminota atari abwira abantu iminota si myinshi akavuga umengo ni ibintu bisanzwe mwumva ko tutagowe kwee turagowe ibintu bidahise turagowe kwee
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumiriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na David Muraho
muraho neza ijwi rya Amerika amakuru amakuru
n'amahoro namwe muraho murakomeye aho muri
natwe turaho turi amahoro cyane rwose
muherereye hehe
ubungubu ndi Kigali mu Rwanda
nziza cyane rwose
mbere na mbere ni ukubashimira ku mwanya mwiza muba mwaduhaye nk'abakurikira ijwi rya Amerika
murakoze gushima
yego ku insanganyamatsiko uyu munsi nabonye mwaduteguriye yari nziza pe ni nziza yari nakenewe cyane mbere na mbere ngira ngo murabizi izamuka rya peti ibiciro bikomoka kuri peteroli ni ikibazo cyatangiye nimba nibuka neza aho duhuriye n'ikiza cya COVID-19 muri 2020 kugira ngo byagiye bihindura isura uko iminsi yagendaga yigira imbere kugira ngo murabizi twagemurirwaga n'ibihugu byo bya Russia na mu Barabu bakatuzanira izo petrol twari zo dukoresha rero COVID ahiziye ibintu bigenda bihinduka birakomeza kugira ngo uyu munsi ikibazo kibitera kinini cyane n'izi ntambara tugenda twumva mu burengerazuba bw'isi ngira ngo mfatiye nk'urugero nko ku gihugu cy'u Rwanda ngira ngo dusangiye ni ikibazo dusangiye nk'ibihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara nk'ikibazo rero byateye mbere na mbere ni nko mu bucuruzi ntanze urugero nko mu bucuruzi ngira ngo mwagiye mwumva hari izamuka ry'ibiciro ku masoko ibiciro birazamuka umunsi ku munsi nubwo wenda hari iminsi yaje kugera y'ejo bundi bigasa nk'aho bagenda bamanura bagira icyo bagabanya ariko bigaragara ko hari ingaruka byagize mu bucuruzi ya mu bucuruzi bw'imbere mu gihugu n'ubucuruzi international ikindi navuga ko kwiyongera ku bikomoka kuri peteroli byateye ikindi kibazo muri transport ugasanga hari ibici peteroli bayongereye igiciro ugasanga aba private sectors babigize bibagizeho ingaruka zikomeye hari nabwo bafataga ingamba nabo bakavuga bati tugomba kureba uburyo ki twakwiadapta kugira ngo duhangane n'iki kibazo cy'ibura rya peteroli kugira ngo tutazagira igihombo cy'igihe kirekire ikindi nabonye buriya peteroli ni umusingi wa mwamba muri development y'igihugu rero iyo peteroli yari nke cyangwa se itabasha kuboneka uko ikwiye ahanini biteza ikibazo yaba ku muturage na wa muntu ushinzwe kumureberera ubwo ndavuga guverinoma hagati ya guverinoma n'umuturage mbese hari ukuntu umuturage yinuba ati babigenze gutya tukabona wenda niba ari transport twabona favorable transport tworoheye ariko ugasanga biteje conflit hagati ya guverinoma n'umuturage
yego muri make rero mushyana David muri ko muvuga ko ikenagi gitoro rigira ingaruka ku bintu byinshi ibiciro biduga eka no kwiyunguruza izo ni bintu n'umushyana he Gabriel yari ya vuze ko gato imukanya ariko reka mfite kumuha icimburo cyanyu agire icyo akivuze ko
yego
amushyana Gabriel
ibyo yashikirije uyu mubanyi nibaza ko byumvikana cyane cyo no bivuga ni commentaire yagize yavuze yuko ibijyanye n'ama produits pétroliers no kuvuga ibitoro ari kintu ari nkin yabivuze mu Kinyarwanda mugabo bakora ngo musingi wa mwamba n'umushinge w'ibintu byose nibyo n'umushinge w'ibintu byose kuko igitoro iyo kibuze ubuzima busa n'ubuhagaze kuko abantu ntibiyunguruza ibidandazwa ibidandazwa ntibiboneka ni ukuvuga abantu nibaja kwa muganga abantu nibaja munuze mu manza ubuzima bw'igihugu muri rusange burahagarara ni ukuri rero twebwe tuba tuguma dusaba leta ngo ikintu gishyiremo ingufu kuko tuguma turonka amapromesi ibyizigiro ubwo ibyo byizigiro tutaronka mu by'ukuri ibyemezo byerekana neza byari bizoja mu ngiro nk'ubu twari twarosa amakuru atubwira ko mwiyindwi dutangura iyi turimwo ibintu by'igitoro bigomba bitore umuti byaheze mugabo ukaza wumva ayandi makuru iruhande urumva ibyo bintu ngo n'umunsi hari ikigoranye ugaca wibaza ukuru aho ukuri ukabura
ego mushyana he Gabriel Fili wavuze ikibazo gihambaye cyane rwose kimwe gishobora kuba mu nyishu naho amafaranga yinjizwa eka twagwa mu Burundi y'agaciro n'abarundi baba mahanga adashobora kuba ari menshi cyane arashobora gufasha ariko mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose ko ayo mafaranga atinjira muri leta usanga kenshi na kenshi avunjwa ku magendo ku masoko kuri ibyo bita marché noir ibyo bintu bigenda gute
ibyo bigenda uko bigenda kubera la politique monetaire twe turakunda kugira amanama menshi na banki y'igihugu banki de la république BRB n'abandi babijeje kugira ngo tufashanye kuvugana ikibazo kijanye na politique monetaire harimo n'icyo kibazo kijanye n'amafaranga y'agaciro cyane politique de change ubari byo biko barahindagura bahindura ukabona ko bishobora gufasha mugabo uno munsi kibazo kihari
niki nukijanye na todo shanji urabona burya mu bintu bijanye n'amafaranga nk'ubu turabye igiciro cy'ukuri nikicyo ku isoko ya marché noir nico kuri marché noir kuko urabye ku isoko ofisiyele y'igihugu amadolari amafaranga y'u Burundi rimwe rivunjwa amadolari rimwe rivunjwa 300 z'amafaranga ya Marundi mugabo mu isoko yo mu Kinywabi idolari rimwe rivunjwa amafaranga 700 murumba inshuro kabiri karenga ibyo rero bujyanije by'ukuri rero leta irakwiye kwiyumvira ukungene yogera kimwe cyita mu gifaransa la proshima hagati y'isoko yo mu Kinywabi n'isoko yo mu n'isoko ofisiyele no kuvuga ya leta mugabe ibyo navyo ku ruhande bigomba kujyana no kurondera kugwiza umwimbu w'amadovize iko byo byonyene gusa n'icyo kugwiza umwimbu ku ruhande w'amadovize bizoca bisanga byaduze aho byavuye ku bihumbi ndwi byagiye ku bihumbi 10, 12, 15 niko bizoca bigenda mugabo rero ibyo byose twebwe nitubona indi tuma ko tugira amanama menshi cyane n'ababeshi tugira amanama menshi ariko ibyo bibazo mugabo ahantu bitsira n'umuntu turahatora turamenya hariho mugabo za nyungu z'abantu bakomeye ntizigera zibihirya ibyo bibazo kuko hari abantu bavuga bati ibintu bihagaze ndabahakaro gasanga mu magume mwe muri abantu bamwe bamwe barundi baribuka mu magume mu gihe cy'intambara 93 kuduga kugira mu 2005 hari abantu bavuga bati erega magume ni yahera twahava tuduhumba bakira babonye na hari abantu mu magume batunze bararenze mugabo abantu benshi bariko barapfa ko bagira ibibazo abo bantu rero ntibashobora kwifuza
ko ikibazo cy'abantu yigungira ko mushyanahe Gabriel Filitura kigaruka ko ariko nashaka mbaze impijambo umunywanyi wacu Valentin muraho Valante mna tukumba?
Ndangaramuta reka ndamute ni mu hamarusi ariko adusigurira ingorane duhanganye nazo muri kino gihugu cacu bivuye ku gitero cyabwo cyabaye mu duyibuye ndamurashimira kubona mwashyigira kino kiganiro yego nivye nk'uko urushi ariko arabivuga by'ukuri ikibazo cy'igitoro cyaratumye ubuzima bugorana cyane hano mu Burundi kuko aho umuntu yahayungurira ku 2000 ubu bariko baramuca 10,000 umunani urumva ko ubuzima bwadinze ubu ibyo byashe bituma n'ibindi bicuruza byinshi biduga kandi umuntu ageze arabe tumenye ikiko cyaduga n'ibyo gitoro n'ubona ukuntu cyabaye ubu mudibuye aho ubwo ndabwo bari bujya 200 uyu munsi ujya mu 500 mbere bariko baramvuga ko ari 600 mwenye tangahe gusa kandi bizu wabe mwenye 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 jukuri mwenye 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 jukuri jukuri mwenye jukuri kira anga jukuri chane kuyeri jukuri anga mwenye kandi jukuri chuchu mato watogu uswa nidira kuinga usha nao wa yari hejo uyo kwa kubwa tanga wakitimisha hala na zara li korako na mwakumbure wala mwenye 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 bike bike naho yatemye hano gitayironka kugira ngo ushimire yavuze izina cyane cyane ku manura atanga byo tumi gikora kibonye abategetsi bora abasukuri rero cyangwa ngo badahanurwa kuko ngo bari gutuma ngo kanya bagabo babona kumbura izo manura baha n'abyumvise nko gufatika bakayikuza kugira ngo igice kiboneka cyane bakakakideni mbona na kera amadeni yani yakwa tukuba tuba ishuri ry'umuganyi tufashe ideni kugira ngo igitoro kibonekere n'abandi bihugu bakoroheza by'ukuri leta yoraba nayo umubyeyi w'abarundi bose ikaraba uburyo bwose bushoboka ijya mu ideni iraba isikuze mu bucunzi dufite ngaha mu gihugu nigaba igitoro kikaboneka kumbure n'ibindi byose kumbure ibyo byokoroha cyane hamba ndanashimira kubona rusiya ariko arakigura mu buryo bwumvikane bw'ibyiyumviro imibonanomutima by'ukuri ni wo gusheza cyane nta by'umuntu wumva ko aragerageza kwegera abategetsi akabasigurira ibyo bokora kugira ngo ubuzima bwongere busubirane
murakoze Valentin ivyimviro mushikije ni ivyimviro vyumvikana n'umushikana he rufyi yashikije ariko nashaka ndaruke ku mushikana he Gabriel rufyi nyine agira icabwiye nk'abantu abona ko bazwi yavuga ko bazwi batobera leta canke ikabakora ku nyungu zabo adakora ku nyungu z'abanyagihugu abo bantu bihweje ibikobera muri iki gihe ikintu babwira ni ikihe mushigana Gabriel Rufyiri
nuko ikintu je no babwira kandi amariko ndakivuga iminsi yose nuko umuntu agomba kuja imbere y'abandi cyane cyane babashiraho bakwiye kuba abantu bigishijwe umutima wo gushyira imbere ineza ya benshi icyo kintu kirabuze make mu gihugu cyacu aho umuntu avuga ati jyewe ndabironke byose abandi bose bashake bapfe mugabo mbe huje nyene uyo mutima ndabona kuri kura gose mu kintu gihugu cyacu aho ikintu umuntu ataza kuronka ikintu kubera abishoboye cyagikwiye mugabo akakironka kubera azina nyina naka arimo umugambwe kanaka atara batashoboye ikintu na kimwe mugabo uwo muntu akakironka icyo kintu ndakubwije ukuri nkubwiye ku masitasi ariko bataye igitoro niwe ucubibonera neza niwe ucubibonera nta n'umwe ashobora kwishyira mu mutima ati jyewe ndonke gakeya abandi nabo baronke ntibikunda ahubwo ati byose nshaka ndabironke hanyuma narose we avuga ati ndondere mereze umwana wanjye umugore wanjye uwo tuvukana uwo dusangira ibyo kugira ngo umuntu yumvire neza abenshi njye mbona umwe ibyo bintu biri kubatugora rwose kandi tuba turajyana n'umuco ukomeye cyane hanyuma niko ndavuga nti iyo bishikiye rero ku muntu ari imbere y'abandi kuko mu bisanzwe abantu nk'abo bafite iyo mutima ni uko bahantu baba basubizwa hasi n'abantu bafise icyo twita ijunja n'ijambo bafise ubuntu biyumvira ineza ya benshi ibyo rero njye mbona umengo ntibiri kubiraba uno munsi icyo kibazo njye mbona
kuvyerekeye ikindi kibazo gihambaye cyane bose mwavuze cy'abantu bahabwa amabanga badashoboye hari ikintu cyokorwa impanuro mwe mutanga n'izihe reka leta yakora iki ikwiye guhindura abo bantu boba bashingwa amabanga badashoboye
icyo leta ikora ishyiraho icyo nakwita ari kriteri ibimenyetso fatigwa kugira ngo umuntu umuhe akazi ibyo bimenyetso fatigwa bikaba bizwi n'umuntu wese igihe atabikwije akazi ntukamuhe nibyo bikwiye nta kindi kintu na kimwe ni ibintu byoroshye cyane n'ukuri twese turatanga ubuzi turamaze gutanga ubuzi dushyiraho amakomisiyo tuba dufise inshuti tuba dufise abagenzi tuba dufise abo twifuza guha akazi mugabo kugira ngo umuhe akazi rupfa kuri uyu muntu aba ashoboye icyo kintu ugashyiraho icyo twita rekiteri obujegitifu ibyo rero muri leta ntibibaho
hari abantu benshi batangazwa mushigana hehe Gabriel Rufyiri n'ukuntu abarundi bajabuka kurondera igitaro muri Congo aho muri museko bwa Congo hasanzwe hari umutekano muke ivyo bitaro bikabura mu Burundi ni muri zangorane mwavuga ariko ivyo bintu vyo bishoboka gute
nibyo abanyarwanda baravuga ngo ibintu ni akumiro ni ukuri atarakumiro kubona dusigaye tugaburirwa na Congo buvira ariko duhe igitoro kandi ikindi kintu gitangaza sindabiverife ngo ndatime ndabe bakavuga ko igitoro kiva i Congo ari igitoro cyiza cyane kiri pirisye gusumba igitoro kiza ngaha urumva nicyo kiri twari nacyo turonka ibyo rero birasiga ubwenge ubu uyu abantu bose bose abataronse icyo gitoro baza kunywesha ku masitasiyo bagaca bajyana mu mazu yabo baca banywesha igitoro bajyana ahantu hitwa Nyamitanga bakikura i Congo ibyo rero n'ibimenyetso ntisimusiga nariko ndababwira bimwe bijyanye n'intwari itabereye ikibazo cy'intwari ibereye ni ikibazo gifite uruhara rukomeye cyane muri kino gihugu nibaza ko leta ntizwemwe yaba yacicarira ikwiye kugihagurukira kuko ni ikibazo gishika igihugu ahantu habi cyane
mbe kuvyerekeye nka ya makamyo mavuga aja muri Tanzania kurondera ibitoro vyoba bigenewe u Burundi biri muri Tanzania ku bwanyu birihuta kuva muri icyo gihugu
erega birihuta cyane kuko abo tuvuga batubwira yuko amakamyo yagiye kandi nibyo by'ukuri ndabizi ko amakamyo yagiye mugabo ayo makamyo bagaca kubwira ngo hari utuntu twagoranye ngo hari amafaranga atararihwa ibintu nk'ibyo ukibaza ibyo bibazo biba bituma ukarondera ukabura indwi zibiri zidatwara ayo makamyo
burya leti yari hakuva gitangura gukoteshwa kumara iyo miti yazazomaranye none mu byukuri uko n'abantu bakora ibyo bintu bakwiye kubibazwa mu byukuri
hoba hari kibazo muri Tanzania
oya si kibazo ni bya binde barundi baba batatunganije mu buryo bwa barukuriha abacanke bariya mugabe tusanga hari ibyo bibazo
mu kanya turasozera ikiganiro ariko nashaka mugire icyo mugize nk'ugutera kamo cyane cyane abantu bose bafise uruhara muri iryo kenwa y'ibitaro mu Burundi akamo mu batera nakaye mwavuze ko ari mu mirwi itandukanye
bari mu bice byinshi cyane abo bantu mugabo jereka mbere ko bo muri leta nibo babibazwa ugiye kuraba twavuze ko muri leta bategerezwa by'ukuri gutora umuti wa kino kibazo maguru mashasha iyindwe n'ukuri ntihere ikibazo kidatoye umuti hanyuma kandi harakeneye ijambo ryumvikana ritomora ijambo rya politiki umukuru w'igihugu yashikirije umuvugizi wiwe cyangwa umuvugizi wa leta cyangwa umushikiranganji ajejwe by'ibitoro baratorakeneye ijambo ryumvikana ritomoye ikigira kabiri nuko leta ikora ibishoboka byose kugira ngo amafaranga aboneke aya madovize nicyo dusaba ikigira gatatu nuko abantu b'umwina b'umuntu b'indandende abo bantu bamee mazuzuye leta iba ikibanza cyabo bareke kugira kuvuga kuko biragoye rwose by'ukuri birateye ingorane ndababesha
abanyagihugu muri rusange mu Burundi barakeneye ijambo rirahumuriza ijambo rimeze nk'ibaha akizera mwavuze ko ubukene bw'ibitoro bushobora guhera inkingo zimwe zimwe zifashwe ku bwanyu abarundi barashaka kwizera ko icyo kibazo naho kimaze imyaka itari mike kizoteba kikava mu nzira
ego kweri jeno ba umwizero naho ntari muri leta no ba umwizero kuko iyo umuntu atizera hajya akaba kabaye jewe ndemeza neza yuko icyo kibazo kizotora umuti kuko no muri leta bamwe tuvugana urabona ko arabipfuza ko icyo kibazo gutora umuti ubu rero turafise amakuru kandi nibaza ko ari ayukuri avuga yuko hari gitoro gishika maritiro ijana na mirongo ibiri imiliyoni ijana na mirongo ibiri kuvuga ibitoro bishobora kunyobwa amezi atatu ibyo rero byo bari byiza mugabe ikibazo kihari ingene amasoko atangwa b'abantu b'umwina n'umunoho bitabanje gutorerwa umuti naho icyo gitoro kizoboneka bazoca barondera ukungene babizibya kugira ngo bagume batunga bonyine ko nakubwiye ya ntambara yava kuva mu 1993 kugera mu 2005 hari abantu batifuza kwihera kubera batungira mu iyo ntambara hariho n'abantu bari niwaro mwumva abantu bavuga ngo bagiye mu biganiro bagashaka ibyo biganiro bidahera kubera bavuga batari amazu bariko barubaka muri za kigobe n'ahandi ati hamwe ibyo biganiro byohera amazu atarahera byohava bigorana urumva rero agatema ko kwikunda k'umwina n'umunoho bitabanje kuva mu bantu bitwa ko bari imbere y'abantu ndababwije ukuri hari ibintu bizotugora rwose ibyo nabyo kugira ngo bishoboke ni umukuru w'igihugu nabo bafashanya hejuru bagomba gufata iya mbere mu kubera karorera abandi hanyuma kandi no guhana abantu bose batariko barakurikiza amategeko n'ugurondera kurya abandi babicayeko
akajambo gatoya cyane rwose ku bakora ibyo bintu ku bwanyu bakwiye gufatirwa ibihano bimeze gute mu kanya gato
erega n'abicanyi abantu nk'abo nabo batari n'abicanyi none wowe urabona umuntu abuza abantu bose kubaho akarondera kubaho wenyine abo bantu rero n'abicanyi bakwiye igihano gihanwa abantu nk'abo kuko n'abantu babi cyane batuma igihugu gihenebera kuko abo bantu nakubwiye ko batikunda nabo bibona ko ngo barikunda ntibakunda n'imiryango yabo ntibakunda n'igihugu abo bantu rero murumva yuko bakwiye igihano gikwiye ikindi nacyo ni uko bakwiye kwigenda ubuntu nabo bumve yuko badashobora kubaho bonyine eregaze nibaho bonyine nibagwe mu modoka meza bazokubaka bazogenda mu mabarabara yayo bazo yashira mu mabara yake atabitaro mbaze kwipuriza ndi bagwara ese barashaka kubazovuja hanze muko turabona ko abo bigora cyo bwo nibaza yuko abarundi twese tuje kurangura rusangi
ego me ndabona akanya katujanye iki nikibazo nkora mutima tuzogaruka ko misiri mere ndagushimiye cyane gose mushya na Gabriel Rufiri ndashimiye na ingenieur ya dufashe mu ngabwiziuma nkabashimiye na Nadia Taha ya dufashe kwegeranya ikiganiro cyacu mu isanga cyo munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwiza.